Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Muri Tanzania ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi batabyitabye. Ababyitabiriye barimo abatavuga rumwe na leta, bahamagariye ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu.
Iyo hari ingorane, umuti wa politike n'ibiganiro. Ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gatanka zira muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose, harimo no gufata ibigwanisho ntabwo bideha mugabo si umuti twifuza.
Uwo ni Charles Nditije wo mu ishyaka Iprona, uruhande rutavuga rumwe na leta. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'amakuru y'imikino turabibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Edi, turahera muri Afrika. Abasirikare babiri ba ONU bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano barishwe, abandi barakomereka mu bitero bibiri bitandukanye vyabaye ku munsi wa gatandatu mu gihugu cya Mali. Nta muhari uriyitirira ivyo bitero, ariko bisa n'ibitero bifitanye isano n'ibyakozwe n'imihari yiyunze na Al-Qaeda. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yaraneguye bikomeye ivyo bitero, igabisha ko ibitero bitumbereye inteko zibungabunga amahoro bishobora kwitwa ivyaha byo mu ntambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Abasirikare ba Espagne nabo bakorera mu mazi bashikirije ko umwana umwe yapfuye, naho bari bagize utwigoro twose bariko baragerageza kurokora ubuzima bwiwe. Ni nyuma yaho ubwato bwarimwe abimukira buzamiye mu ibahari Mediterane. Uwo mwana yapfuye mu gihe abandi bimukira barenga 500 bo batabawe. Abo basirikare bavuze ko ubwo bwato bwasambutse burasesa abimukira 56 mu mazi ku munsi wa gatandatu. Barabashije kurokora abagabo 55, umugore hamwe n'abana, ariko uwo mwana umwe yaruhiye gucikana. Muri rusange abimukira 520 baratabawe bariko baragerageza kujabuka muri Espagne bavuye muri Afrika y'uburaruko ku munsi wa gatandatu. Abimukira 960 barenga baramaze ngo gufa aho umwaka ushitse ubu, bariko baragerageza kujabuka Mediterane kugira bagane ku mugabane wa Buraya. Hano muri Amerika, amabendera ku nyubakwa za leta mu gihugu cyose azomanurwa gushika hagati mu minsi itatu iri imbere mu kwibuka basize ubuzima mu gitero cyahitanye abantu 11 ku isinagogi yaba Yahudi mu gisagara cya Pittsburgh. Perezida Donald Trump yategetse ko ayo mabendera amanurwa gushika hagati no ku ambasade ya Amerika mu makungu, ku bigo bya gisirikare mu gihugu, hamwe no ku mato ya gisirikare agendagendera mu mazi. Abategetsi mu gisagara cya Pittsburgh bavuga ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari umurwanko rw'akazikira, kandi uwabikoze ari we Robert Bowers w'imyaka 46 yateye akama akoresheje amajambo atyoza Abayahudi mu gihe yariko arakora iryo bararasa. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye ku isi nabo baranebaguye icyo gitero bise ko ari gitutsi ku kiremwa muntu. Nayo muri Brazil, umushingamateka Jair Bolsonaro niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Brazil, ibituma habi amakenga yuko ibijyanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro hamwe n'agateka ka muntu bishobora gusubira inyuma. Inyuma yo guharura amajwi, Bolsonaro umugambwe Social Liberal Party yatsinze ku majwi 56 ku ijana muri ayo matora y'igice cya kabiri yabaye jo kuimana. Uwo bahiganwa Fernando Haddad wo mu mugambwe w'abakozi Workers Party akaruka nawe amajwi 48 ku ijana. Bolsonaro yari umusirikare akunda kwita ku atandukanye n'abandi kuko ngo atari mu kagwi k'abaharanira inyungu za politike. Yari amaze imyaka 27 mu nama nshingamateka y'igihugu cya Brazil. Hano muri Amerika kandi Cesar Sayoc, umunywanyi akomeye ashigikiye perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump, yagirizwa kurungika udupaki 13 turimo ibiturika ku batavuga rumwe na perezida. Bitekanijwe ko yitaba sentare ubwa mbere kuri uyu munsi wa mbere nyene. Ibimenyeshamakuru byo muri Amerika bivuga ko Sayoc afise imyaka 56 mu gisagara cya Aventura ni muri Leta ya Florida, yitaba sentare yo mu gisagara cya Miami ni muri Leta ya Florida nyene. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika w'ubutungane Jeff Sessions yashikirije ko uwo munyamerika Sayoc ashobora gucirirwa umunyororo w'imyaka 46. Ifatwa rya Sayoc yafashwe ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Plantation ni muri Leta ya Florida ryarahagaritse iterabwoba ryari rimaze indwi ata munsi wahera atagapaki gafashwe karungikiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Donald Trump, aho abanyepolitike batari bake baneguye amajambo y'ugwanko avugwa n'abanyepolitike nyene.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ibiganiro bihuza abanyapolitiki b'Abarundi mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania biteganyijwe ko bisoza uyu munsi. Ikigaragara nuko ababyitabiriye bavuga ko ntacyo bagezeho, bemeza ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi. Bahamagariye amahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Bose hamwe abanyapolitike batavuga rumwe na Leta y'u Burundi bari mu biganiro yarusha muri Tanzania barahuriza ko ibiganiro bigeze ku munsi ugira gatanu atakintu gikiza u Burundi bazoshikako. Ni mu gihe uruhande rwa Leta n'umugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD batavyitavye. Rero sengenda ku mana icagiye cutwara umugambwe Sawanya Frodebu yitavye avuye Bujumbura, abona ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi kuko inzira y'ibiganiro isa n'iyanse.
No kuvuga rero ko byabazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro umutekano bizonyuka, uhereye kuri kubukene, uhereye kubushomeri, uhereye kuri ibazo by'igihugu cyari wivomo. Ibyo bibazo byose n'ibindi ntadondaguye burya bizuba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana, abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka, ubukene bwabaye ndanse bakibaza titugiye hari cyangwa hariya tuzoronka nkene two kwisununura tukabaho. Ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko nabahora badufasha bazoduhe bandi basubire kudufasha, ubukene ingwaniteye baturekerana uko nyene. Cewe abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najara gikomeye n'ukoresheje ntango uvuga ifise zo kubikora, ariko ibyiyumviro bazoba bafise nzobishigikira.
Na Shade Nditije wo mu mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na Leta yahunze igihugu nuko abibona ata amatora yo mu mwaka w'2022 yoyo ntiturota tuyajamwo kuko atarukiza tuyabonamwo.
Umuti iyo hari ingorane, umuti wa politike n'ibiganiro, ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gataka kazina muntu uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntawo bideha. Mugabo se umuti twipfuza mugabo impera n'imperuka bidakunze ibyo abantu bazoshavura barashangashije mbega benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera bya bibanza mwe bita amagaburanyama mara duhevye. Mugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyereke n'abandi ntiko turarota tuja amatora kugira tugabangane ubutegetsi bw'ayo matora n'atuzojamwo kandi atamutubonetse izindi nzira zizoboneka kandi ati byanse mu mashi mushire mu migere kubigenda
ku ruhande rw'abigeze gufata ibigwanisho bagwanya igihugu muri kahise nka Jean Bosco ndayikengurukiye yigeze gutwara umugambwe uri ku butegetsi ukiri mu ishamba ahamagarira makungu gufata ingingo zihuta atabandi barafata inzira nk'iyo
twibaza yuko ahubwo vyeretse ababahuza nyene vyeretse akarere vyeretse makungu yuko njize yuko bazumusha ku gitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa yejo aze kuko bazosubira nabo barabicyo gukora cyo ibikorwa ntibibuze buyahugiraze babaze kumufatira ambarwo arati baraza ikindi kibagisike cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe avyipfuza ingwano yama arimbi nibaza yuko muri bihe tugezemmo biterambere gisi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
kuri uwa mungu byari bitekanjwe ko haba inama ya bose bari kumwe no muhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kugira ngo baharire ku rwandiko bashetse ko ariko siko byagenze ubwo rwandiko baruhaye umutwe uvuga ngo umuti w'amatati ari mu Burundi canke proposition de sortie de crise mu Gifaransa iyo nama ya bose izoba kuri uwa mbere ari naho ivyo biganiro bizosozegwa Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Abarundi baba mu gihugu cya Kenya kuri wa gatandatu bahuriye hamwe bibuka uwaharaniye ubwigenge bw'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore n'uwazize demokrasi Melchior Ndadaye ambasaderi w'u Burundi muri Kenya Remy Barampama yasabye abarundi kwirinda guhora abandi ibitekerezo cyangwa ubwoko ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
mugoroba kuri uyu wa gatandatu mu misa yo kwibuka imyaka 57 iheze umuganwa ruri rwa gasore yarondeye kwikukira ko Burundi yishwe na 2025 irangiye Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi yishwe iruhande yo kumviriza igisabisho cyasomwe n'umpadiri w'umurundi abari bahari banakurikiranye kandi amajambo y'izo ncungu zibiri mu nyuma userukira Burundi muri Kenya ambasadori Remy Barampama nawe yabashikirije ijambo yashimangiye ko kwibuka izo ncungu bitagarukira ku kuzunamira byonyene yavuye aganirije urya Amerika igituma yahagaza cyane kuri ico cyumvi
nifuza yuko batahura yuko ari kuzirikana iragi biga byumviro byatumye bagandagurwa n'iryo ragi rero kuri gendera kuri fata nkama nuko kwibuka vyukuri izo ncungu ajya majamba hambaye bijya bajya batashatse yuko izo ncungu zishira mu ngiro bijya bariko bankiriza no kuri ni ngombwa yuko zina murundi wese yumve yuko iyo bigira gwiwe akabibamwo akabigendera uko tuzoba turiko twibuka izo ncungu z'igihugu
Umupfasoni yari mu baje mu birori asanga ivyo ambasadori yo Barampama avuga birashe
hari hiragi rikomeye cyane abantu babiri badusigiye kubera ibyo ryo byose turumva neza yuko ibihe mu Burundi abantu wafata umuntu kumbure mudasengiye ubwoko cyangwa ibyiyumviro ukamwica ukamwicira ubusa cyangwa ukamwicira ibyiyumviro byiwe ibyo bihe numva umenga abarundi nuko bateza kwiga bakamenya yuko abarundi bateza gukundana kandi ubonye umurundi ukamenya yuko ari musaza washanke mwene wanyu ibyo ryo byose ngendo mbi itegezwa guhera na cyane cyane ko mu Burundi turaze neza yuko ntabwo kuvuna mu Burundi twese turi bamwe kandi dutegezwa kubahiriza ibyumviro by'umuntu wari we wese
izo byumviro no budasabwa abantu nibyo wasomye misa yasabye abarundi bose kubahiriza no kwirinda guhora abantu bwoko ibi byakoze ku mutima userukira Burundi muri Kenya
twebwe ntitwiremye kandi nta muntu numwe yasabye imana yuko yomurema uko ari uno munsi tuzirikane ko twuremwe twese mu ishusho y'imana iyo rero ugiye kwikikiremwa muntu urumva yuko ubwawe ubo yingiye mu matati n'imana uba uko wica imana ubwayo nicyo gituma rya jambo padiri yashikirije ndarishigikiye cyane nta muntu numwe yiremye twaremwe n'Imana rugira byose turi mu ishusho y'Imana ni ngombwa yuko rero twubahiriza kiremwa muntu tukabana rero muri ubwo budasa bwacu Imana niyo ubwayo yashimye ko uyu amera ukuna kuriya tuvyubahiriza no kuri ino jambo nabako batwumviriza bari fate nkama twaremwe mu ishusho y'Imana twese no kuri twubahane tubane mu mahoro mu rwo budasa bwacu
abarundi ba muri Kenya basaba basigaye mu Burundi no hanze na cyane cyane abanyepolitike kwigira kuri bagenzi babo muri Kenya
witegereje nk'ibindi bihugu nko ngaha muri Kenya aho tuba hari Nairobi hariho ingorane za politike ziraza mugabo bunyene bakagerageza bakazitorera umuti ukumva basubiranye bongeye gukundana ibyo rero byose iyo ni ngendo duso guheba ningendo yashaje duzo ko gutera imbere ikindi kintu ushobora kuvuga nuko abarundi mbonumenga ubu ahantu bageze kure gose nabantu bamaze kuba très civilisé bigishijwe n'ingone zahabaye
ku nshuro ya mbere uyu mwaka kuko ya leta ya Burundi yakwitiriye ku kigandaro cyo kwibuka incungu zo kwikukira na demokarasi mu Burundi mbere byatumye isi ibiganiro biriko bibere ya Arusha bihuza n'abatavuga rumwe nayo byatanguye ku itariki ya 2024 ku kwezi bikazorangira kuri uyu wa mbere eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
muri uku kwezi kwahariwe kurwanya kanseri y'ibere abagore bo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda kuri iki cyumweru bazindukiye mu bikorwa bya siporo ndetse banitabira gupimisha iyo kanseri byinshi kuri inkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboy
Abagore bitabiriye iki gikorwa basobanuye ko indwara ya kanseri y'ibere iri mu zambere zitana abagore benshi mu Rwanda bitewe no gutinda kuyivuza. Abaganga bavuga ko kanseri y'ibere itinda kugaragaza ibimenyetso byayo ndetse n'ibigaragaye nyirabyo ntabyiteho cyane kuko bidakunze kubangama. Abagore n'abakobwa bitabiriye siporo basabwe cyane kujya bagenzura amabere yabo buri gitondo kugira ngo n'uwafatwa n'iyi ndwara abashe kwivuza hakiri kare. Abagore basobanuriwe ko mu gihe mwibere ryawe wumvise utubyimba tudasanzwe imoko itebera kubona ibintu by'uruzi biza mwibere kandi utonsa no kubona ibere ryahishije ibyo ari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yatangiye kurwara iyo ndwara ya kanseri y'ibere Dr. Mucumbitsi Joseph ukuriye urugaga rw'imiryango y'indwara zitandura yasobanuye ko iyi ndwara ya kanseri ikwiye kuvurwa hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ingaruka zayo
kanseri y'ibere ugomba kuyibona hakiri kare hakiri akabyimba gatoya niyo mpamvu ikintu bari kwigisha hano cya mbere ni ukuntu umugore buri gitondo akaba ibere rye ngo yumve niba nta kantu kagaturugunyu kadasanzwe karimo kazamo iyo bategereje igihe kibyimba kigaragara kanseri iba yakwiriye mu mubiri kenshi ntagaruriro iba igifite kuko kanseri y'ibere iri mu ndwara zitandura zica abagore cyane muri Afurika ariho tudafite ubushobozi bwo kuzivura
abagore bitabiriye siporo ari benshi kuko bifuzaga gupimwa kanseri y'ibere uyu ni depite Murebwayire Christine umwe mu bitabiriye iki gikorwa
byiza cyane ariko kirushishaho cyane rero nuko twaje kwipimisha kanseri y'amabere ndetse tukareba umuvuduko wacu uburebure bwacu mbese tukareba ibiro byacu niba bijyanye n'imyaka dufite
ni ibikorwa byashimishije abagore bifuzaga kumenya uko bahagaze kandi badatanze amafaranga
maze kwipimisha nsanze ibipimo byose meze neza umuvuduko w'amaraso diabete kanseri yo mu ibere nyine meze neza iranshimishije n'ubutaha binyongereye imbaraga yuko nzajya nkomeza kwitabira zino sport nta bumenyi na bumwe nari mfite kuri kanseri ariko batwigishije nyine ukuntu umuntu agomba kuyirinda
indwara zitandura abaganga bemeza ko ziyongereye cyane mu Rwanda kandi ko zifata abagore cyane kurusha abagabo
indwara zitandura cyane cyane z'umutima n'umuyoboro utwara amaraso izo ndwara zica cyane cyane abagore mu bushakashatsi bagaragaza ko ari uko hari ikintu cy'uko atari bo biyitaho mbere iyo abantu barwaye umugabo ajya kwivuza ugasanga umugore ntabwo yagiye kwivuza kubera ko bagira kwihangana bagira ubuzima bukomeye bagira imirimo myinshi mu rugo izo ndwara rero ziganje zica abagore cyane cyane ariko noneho na hano tumaze igihe dupima abantu umuvuduko w'amaraso, isukari mu maraso, ariko cyane tukanapima ubunini bukabije.
Abagore bagize ibyago byo kurwara iyi ndwara bavuga ko bahangayikishijwe n'ibiciro bihanitse by'imiti bakoresha. Umwe mu barwayi ba kanseri y'ibere utashatse ko tumufata amajwi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko akoresha hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi yivuza iyi ndwara. Uyu mubyeyi umaranye kanseri y'ibere imyaka 6 asaba Leta ko yashyiraho ikigega gifasha abarwayi ba kanseri nk'uko abandi barwaye indwara zikomeye nka sida, umwijima wo mu bwoko bwa B na C bahawe ibiti ku buntu. Kanseri y'ibere ni indwara ihitana umubare munini w'abatuye isi, ari n'ibitewe no gutinda kuyivuza. Abaganga basobanura ko hari ibimenyetso bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa mu magufa, isesemi, gutakaza ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro, kuribwa umutwe no kugira intege nke, ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha. Abaganga basobanura ko hari ibindi bimenyetso by'iyi ndwara bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa amagufa, isesemi, gutakaza ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro, kuribwa umutwe no kugira intege nke, ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha. Ibikorwa bya siporo y'abagore benshi bifuje ko byagera no mu bindi bice by'igihugu, ndetse bakabasha nabo kugira amahirwe yo gupimwa kanseri y'ibere. Ibi bikorwa byo gupima abagore kanseri y'ibere byateguwe n'inama nkuru y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali ndetse n'ikigo cya Leta gishinzwe iby'ubuzima RBC. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Duhere mu Rwanda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye.
Mu mupira w'amaguru muri shampiyona y'icyiciro cya mbere y'uyu mwaka igeze ku munsi wayo wa kabiri, urutonde rw'abakinnyi buri kipe izakoresha kugeza nibura mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha rwamaze kumenyekana. By'akarusho, ikipe ya Rayon Sports yerekanye abakinnyi bayo ku mugaragaro, imurika imyambaro bazaserukana ndetse na nimero buri mukinnyi azaba yambaye ku mugongo no ku kibero. Iki gikorwa cyabereye kuri Stade Ntwari Remera kwa kane w'icyumweru gishize. Abafana b'ikipe ya Rayon Sports bashimye uyu muhango, bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko ikipe yabo yakomeza ikitwara neza.
Yewe gikorwa cyangwa uyu munsi cyashimishije kuba abayobozi babashije kutwereka abakinnyi bashyashya batuguriye, natwe twagizemo uruhare mu kugura, byadushimishije. Umuntu ukunda Rayon Sports by'umwihariko, intumbero nuko ikipe yanjye nyikunda kandi nkaba nzaguma kuyikunda, kandi icyo nyifuriza nuko nkuko ikunze kudushimisha n'ubundi yazaguma ikadushimisha.
Perezida wa Rayon Sports umushoramari Paul Muvunyi yashimangiye uruhare rw'abafana mu kubaka ikipe, aboneraho akomoza ku ntego yahawe itsinda ry'abatoza bayobowe n'umunyabrezil Robertinho Gonzalves.
Iri kugendera kuri fan club bivuze ngo abo ni bo bagize assemblée générale bitandukanye n'iby'igihe gishize. Ayo ma fan club rero niyo muri no minsi atanga umusanzu wa buri kwezi. Inayo ashishikariza abakunzi ba Rayon Sports nk'uko mwabonye ubwitabire bwabaye buhindutse ku bwari busanzwe. Abakinnyi kubongeramo ni mu kwezi kwa mbere. Intego staff technique twayihaye no gutahiriza umugozi umwe no kureba uburyo shampiyona yazagenda neza kurusha uko ubushize yagenze. Ni ukuvuga ngo igikombe cya shampiyona nicyo twamutumye nta kindi.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'iki cyumweru twatangiye. Akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kazakira irushanwa ribanziriza imikino ya shampiyona. Amakipe ane niyo yamaze kwemeza ko azitabira iryo rushanwa rizaba riteguye ku nshuro ya kabiri, ariko muri iyi minsi itanu isigaye urutonde rukaba rushobora kwiyongera. Ikipe ya Gisagara Volleyball Club yegukanye igikombe muri shampiyona ebyiri ziheruka, ifite icyizere ko n'uyu mwaka ishobora kwitwara neza nubwo yagaragayemo impinduka nyinshi haba ku rutonde rw'abakinnyi ndetse no ku rwego rw'abatoza. Iyi kipe yatakaje wari umutoza wayo mukuru Fidel Nyirimana n'abakinnyi b'ishingiro nka Placide Sibomana, Christophe Mukunzi na Nelson Murangwa, yishumbushije umutoza Dominique Ntawangundi n'abakinnyi barimo Patrick Akumuntu uzwi nka Cavalo, ikaba kandi yubakiye kuri kapitene wayo Vincent Dusabimana nyerewe ku kazi na kagasongo. Andi makipe agomba kwitonderwa muri rushanwa rya volleyball ry'akarere ka Gisagara ndetse no muri shampiyona nyirizina ni ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu Reg Volleyball Club ndetse n'ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB. Mu ikipe ya Reg Volleyball Club usibye abakinnyi bayo basanzwemo bafatwa nk'inkingi za mwamba aribo Flavien Ndamukunda na Olivier Ntagengwa, hiyongereyemo amaraso mashya arimo Christophe Mukunzi kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe ya kaminuza ya UTB yahoze yitwa RTI ndetse mbere yaho gato ikaba yari izwi nka RTUC nayo yari yubatse izana umutoza Fidel Nyirimana n'abakinnyi nka Placide Sibomana waturutse muri Gisagara Volleyball Club ndetse na Aimable Mutuyimana warusanzwe ari kapitene wa Reg Volleyball Club. Uyu kabo hariwe Mutuyimana wahisagirwa nanone kapitene wa UTB avuga ko ikizere cyo kwitwara neza ari cyose kuri we no kuri bagenzi be.
Mu byukuri twe nk'abakinnyi ba UTB nge nk'umukinnyi mushyara noho kapitene Ampris turumva ingufu zidasanzwe turi kubitegura twatangiye imyitozo ahegeze nta kibazo nta mukinnyi ufite ikibazo kandi twifitiye natwe ubwacu icyizere kuko kompese tugiye kujyamo turayize amakipe arimo turayazi twifitiye icyizere natwe.
Icyo bamwe mu bakurikiranira hafi volleyball yo mu Rwanda barimo kwibaza ni ukumenya niba iyi kipe ya kaminuza y'ubukerarugendo izaramba cyane cyane ko nta n'icyumweru kirashira ikipe ngenzi yayo ya kaminuza ya Kibungo Unique Volleyball Club yahoze yitwa Inatec Volleyball Club isezeye muri championnat ikavuga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo cy'amikoro. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho amakuru ya sporo n'imikino mu Burundi aribanda ku mukino wa judo. Aya makuru turayagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Kuri w'Imana igenekerezo ya 28 ukwezi kwa 10 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe urukino rwa judo mu Burundi. Ubwo rukino rugeze ku ntambwe ishimishije kuko byashikirijwe n'uburongo ya Federation ya Judo mu Burundi afatira komidari abajidoka mu Burundi bagize iminsi batahukana mu mahiganwa atandukanye yabayabera mu Burundi ku mugabane wa Afrika no muri za nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi ziheruka kubera mu gihugu cya Argentine. Naho urukino rwa judo rugeze ku ntambwe ishimishije mu Burundi, Valeri Manirakiza arongoye Federation ya Judo ku rwego rw'igihugu yabwije Ijwi rya Amerika ku ingorane zitabuze
nko muri akarere turavye ngene dusanga turabambere. Mwarabonye ko muri umwaka nyine mu kwezi kwa gatanu twagize ihiganwa rya judo rya Afrika ngaha mu Burundi, hama turavire ku bakinnyi ku ntambwe bageze ko muri akarere hoho ibisigari bisanzwe ko dutsinda turatsinda tukaronka imidari myinshi, hanyuma ubu tugeze ku ntambwe aho mu rwego rwa Afrika turonka imidari. Urebe twaronse ku bwa mbere umudari w'inzahabu ku rwego rwa Afrika muba ko ari ntambwe atari ntoya. Ubu rero ku rwego rw'isi naho ni ubwa mbere aho Uburundi muri judo butahukana umudare ku rwego rw'isi muri Jeux Olympiques de la Jeunesse muri Argentine muri ville ya Buenos Aires. Muri rwego twagiye turaduga tugira turatera imbere mu ncamake naho novuga aho judo iteye mu Burundi
byose musa n'ababiteye amashugwe birera de nta ngorane nta mpambamyi Federation Judo na cyane cyane urukino rwa judo rugira hano mu gihugu.
Ingorane zirahari kubera urabona ko kugira uteze imbere sport bisaba uburyo bwinshi. Uburyo bwinshi ni ukuvuga imyambaro twambara, izi ya tapi bakenera ko, ijya mikeka bakenera ko, biya n'ibintu bizimbye cyane bigoye no kuronka. Ariko turagira Imana ko twama tuvugana neza n'abatwara judo ku rwego rw'isi bakabiturungikira.
Mu mpera z'indwi twarahe turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 13 w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu kuri Stade Prince Rwagasore i Bujumbura habaye urukino rumwe wahuje Buja City na Rukinzo yose y'Ibujumbura. Buja City niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-1 cya Rukinzo. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino 4 ku bibuga bitandukanye kuri Stade Urumuri mu Ruyigi. Aigle Noir w'Imakamba watsinze Atletico Olympique y'Ibujumbura ibitsindo 7-0. Intsinzi y'uwo murwi wo mu bumanuko bw'igihugu iwuha uburenganzira bwo kuguma vyifata kibanza mu kibanza ca mbere n'amanota 35 umaze gutsinda inkino 11 unganya 2 gusa. Kuri Stade Ingoma Igitega, Flambeau du Centre wo muri ntara wakiriye Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi urukino rwarangiye iyo migwi inganya kimwe ku kindi. Kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha 8 Leliere w'Ibujumbura wanganije na Bumamuru wo mu ntara Cibitoke kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha 10 naho kuri ico kibuga nyene hatanye mu mitwe Messager Bujumbura na Messager Ngozi. Messager Ngozi watsinze Messager Bujumbura 2-0. Umurwi Messager Ngozi uri mu kibanza ca 15 n'amanota 13 umaze gutsinda inkino 3 gusa unganya 4 utsindwa 6. Ni mu gihe uwo murwi ari wo uzoserukira Burundi muri rya higanwa rya Afrika rihuza imirwi yabaye iya mbere iwayo. Umurwi Messager Ngozi ukaba ari wo wari wabaye uwa mbere mu higanwa ry'igihugu ryo mu mwaka uheze. Kuri w'Imana naho umugwi Vitaro watsinze urukino rugira 4 wikurikiranya mu gihe nabo nyine wari watanguye n'abihiganwa. igihe cy'isaha 8 kuri Stade Prince Rwagasore watsinze Ngozi City w'Ingozi ibitsindo 3-0. Uwo murwi waraye mu kibanza cya 6 n'amanota 19 umaze gutsinda inkino 5 unganya 4 utsindwa 4. Vitaro ni wo userekera Burundi mu higanwa ry'igikombe cya Afrika mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation, kuko ari watwaye igikombe cy'igono ry'umukuru w'igihugu mu higanwa ry'umwaka uheze. Gujumbura Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.
Shuti mwarimu duteze amatwi ni kuri aya makuru dusorejeho igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.